ya indundi culture amakuru mu kirundi
ndabara mukije mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kazemano makuru kuri no mugoroba agizwe na bino bikuru bikuru abavyeyi babana barereye ku mashure yo ku mutumba Gasenyi Nyakabondo komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura barasaba ko umugambi wo gutanga intebe mu mashure wo kwihutishwa kugira umwaka w'ishure bucutangura ntuzotangurane ingorane abo bavyeyi bafatira ku ngorane zibonekeje mu mwaka uheze nk'umwimbo utagenze neza abanyafrika harimwo abarundi barangurira imigambi nyuma y'uwo mugabane barasaba ishingwa ry'imigambi n'ingingo zotuma haboneka inyishu ku ngorane ziguma zitegwa nibura akazi cyane cyane kugwaruka ni gisabo cyatanzwe mu kiganiro cy'abahuje ibujumbura mu Burundi kuri uyu wa kane mu ndwi yabahariwe muraja kuvyumva murano makuru kwibagira murimo bahamagariwe n'inyifata itabereye kuri bamwe mu nyamiramabi byaraneguwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko hari n'abasigaye bafata minenegwe ibikoresho bahawe n'igihugu nabyo nyine muraja kuvyumva murano makuru tuafitie kandi n'inkuru y'imico kama nkuko vyama buri wa gatano umunsi tubabwira intambwe yo kwegura mu mwuga wo kwegeka aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugamo yashikirizwe na Krista Rizarerimana fatikanije muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Intwari maramwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru zano makuru ko bamwe mu banyafrika barimo abarundi barangurira imigambi inyuma y'uwo mugabane barasaba ishingwa ry'imigambi n'ingingo zotuma haboneka inyishu ku ngorane ziguma zitegwa nibura ry'akazi cyane cyane kugwaruka igisabo cyatanzwe mu kiganiro cy'abahuje kuri uyu wa kane Bujumbura mu Burundi mu ntumbero y'indwi yabahariwe mu Burundi umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yabahamagariye kwijukira gushira imitahe no mu buzi bamwe babona ko bubayabaye mu kurindira ishingwa ry'iyo migambi ino nkuru tuyibaza Norisi Nduwimana
abagize icyo bashikiriza muri ico kiganiro bagaragaza amakenga ku gutakaza umwizero w'akazi kuboneka kugwaruka kuri uyu mugabane arico gituma rumwe ruhitamo kuheba rukaja kwisumamwo ku yindi migabane ku isi babona ko ageze ku bihugu n'amareta biroresha inyigisho kubikenewe mu buzima mu gihe ca none
ibisata bimwe bimwe bisa n'ibitazwi nko gukora imiduga kubaza n'ibindi byotuma haba inyishu nuko kugurura imiryango abantu kugira incabwenge zigerageze hose ubaho inyigisho zo kugurura imiryango incabwenge ku buryo nk'umuhinga mu by'imiduga naho yo bavuye mu Buyenzi abaruranganywa mu mwuga wiwe
sibyo gusa abo banyafrika barimo abarundi banegura ibura gicuka ciza mu itunganywa ry'ibihugu ku buryo byotera umwizera bazana imitahe maze bagashinga ubuzi hatibagiwe ko rushinzira zo kubushinga Maurice ni mubona no murundi arangurira imirimo Brazzaville mu gihugu cha Congo
umashaka kuza kwinvestisa mu Burundi hariho tuti ni procedure nca muri adebe kagira ibinibi makarushoka hari kagenda gute bona bya ndi bya rapatriement de capitaux hariho ibitari bike korerehwa gute noro nkatere hehe haraho usanga twebwe atavyo tuzi bikaba bikenewe yuko indongozi ababije rwabatsa
mu Burundi iyo migambi isabwa leta ntihakana kwikenewe ariko ibirahamagarira abo barangurira imirimo handi kuba baribanda ku bindi bisata bibayabaye mu kurindira kwishigwa mu ngiro Nestor Ntahontuye umushikiranganji wa mbere wa leta
réellement où se trouve l'emploi c'est pas beaucoup plus dans les hautes études
byukuri akazi kari he si mu byugwa birebire naho navyo bifasha mu buzi budasanzwe
faut penser à comment on peut former nos jeunes pour produire tous ces chaises
kuba turi gisha ugwaruka ingene gohingura ibintu abakora ivyumitwara amaji n'amasanamu n'abacapa ubone dushobora kuguma dushimikira ku bitarenza ibice 10 kwijana vy'akazi tuyumvire akazi mu buryo bwagutse
kubera ingorane zijanye n'ibura ry'akazi kuri umwe mugabane ibiharuro bitangwa n'ibanki ya Afrika ijeje iterambere yerekana ko buri mwaka incabwenge ziharugwa mu 60 ziuheba zikaja kurondera ubuzi bwisununuye ku yindi migabane amavu ibitigira ibyugwaruka ruhitamo kuja mu zindi mpande zisi nkuko rukirangiza ibyigwa mu mashuri rutaratangura gukora ubuzi muri Afrika nago rukagenda buri gihe
Norisi Nduwimana urakoze tukiri mu gisata cy'akazi ikigo cy'igihugu kijeje gutunganiriza abahoze ari abakozi ba leta ubu bakokorotse kiremeza ko mu ihemba riheruka kitashoboye kuronsa impamba yabo abari bayiteze kubera ingorane zikigaragara muri ico gikogwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatano umuyobozi mukuru wacu Jean Anastase hicu Burundi yavuze ko ivyo byatumwe nuko hagoranye kuronka imishara yifatiro kugira batunganerezwe hamwe nuko hari abatashoboye kuzana impapuro basabwa mu kiringo cyari cyatanzwe uwo mutegetsi yamara arahumuriza kwikige kogwa kigiye kubandanya kuri kira Jean Anastase hicu Burundi
ONPR yaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo z'abakukuruke 2213 ni nk'aba bakurikira abakukuruke babaye abashinga amateka cyangwa abakenguza amateka ariko batigeze bakora mu bisata bya leta biziganiriza abakozi muri ONPR byaragoranye rero kuronka umushahara w'ifatiro kugira ngo duharure pansiyo ya bwa kabiri hariho abakukuruke batitabiriye akamo twabateye ko kuzana impapuro zemewe ta accreditive kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro twizigiye ko ubu bagiye kuzituzanira kugira ngo pansiyo y'ukwezi kwa gitugutu uzoharurwe byose bikwiye hariho abazanye impapuro bahemberwa ko biretend opere abo bisabwa ko baza bitwaje decision de regularisation de carrière kuko niyo idufasha kubona umushahara w'ifatiro abatashoboye kuzana izo mpapuro muri kirya kiringo twatanze mumenye ubwa mbere ko kirya kiringo twagitanze kugira ngo dushobore guhemba muri fin juillet kwa twashyize muri novembre muga nticabuza yuko novembre babandanya babizana kugira ngo muri août tuzere tubarabire ni ukuvuga n'ubo aho bizozira zose tuzozakirwa mikuru ya maprovense yose aretire di pays arashobora kuregera akabibahereza bice bidushikira
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aranegura inyifato ya zimwe mu nyamiramabi avuga ko zibagire murimo zihamagariwe zigafata minenegwe ibikoresho zahawe n'igihugu ivyo yabishikirije kuri uyu wa kane muri komine Bubanza intara ya Bujumbura yuguru umwaka w'ishure 2025/2026 mu ishure ry'intwaza ngabo mu gipolisi no gutanga impapuro kubarangije inyigisho muri iryo shure umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye izo ntwaza ngabo mu gipolisi guhinduka kuri kira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
mwebwe nyamiramabi murabona ibintu babahaye mufise ibikoresho ivyo bikoresho ni vy'igihugu ni mwebwe mwenyene mufise gukura inguvu abigiza hagara mu Rwanda nico gituma ico gikoresho mufise mumenya icarico uwo mwambaro mwambaye mumenye wariwo biramara maje ugiye ubona umuntu yambaye umwambaro w'igihugu ariko arazezeta mu kabare birabara maje namwe sinzi ko muhora mubibona ariko arazezeta mu kabare yambaye umwambaro aho rero simvuze abatazi ico gikoresho bafise ugasanga arambitse ahantu ugasanga gitwara uko ashatse murazi icarico mwe mwamamugabiye urugamba hari abantu bafata igikoresho ukamengana uruntu bamutaye ko ntwazangabo muri nga ibindi ko ndavuga ndazi ko maze kubibona mukabifata minenegwe je ubu sindabifata minenegwe urya muntu ncambona ko atacarimo umuntu agenda arekereza inko ingabo yiyemera ntimuzi ko nifata muyifata minenegwe mugo muso umwe ngabone ingaruka ubu ni muhinduke kandi bihera ngaha nyene aha muri rishure tangura bariho mwigira mumenye yuko hari ha bariko baravuga ngo ubike inkoko mbika gacha mubimenye aha barabaraba ingufu mufisi akagenda tijengiye kugira mapompaje azoheza irya ESP nanje sigaye no muhamajido ico gituma dushaka ko hasohoka inyamira mabi n'uyibonye ajugumira
ukorohereza abahabwa amafaranga mva makungu batagiye kurangura ibishobora gutuma hari ayandi ashobora kuboneka mu gihugu nimwe mu mvo zituma amafaranga mva makungu akena canke agira agaciro kari hejuru ku mafaranga y'amarundi n'umwihwezo w'umuhinga mu vy'ubutunzi Diomede Nineretse anavuga ko Burundi budashobora kandi gusaba amadeni mu mabanki mpuzamakungu araba ivy'ubutunzi kubera ideni bufise kubwiwe akabona ko gukoresha neza amafaranga mva makungu aboneka hamwe no kugwiza umwimbo biri mu vyotuma ayo amafaranga aboneka tumukurikire
musanzwe muzi yuko Burundi haheze imyaka irenga 10 ata madeni gushobora kuronka kuko buheranye cyane amafaranga agera ku miliyaridi ibihumbi bitandatu birenga leta yo Burundi kabidashobora kuronka amadeni muri ayo mabanki asanzwe afasha ibihugu ku isi eka mbere no muri aka karere ico ni cambere ikindi amadovize nayo nayahari ugasanga bayaronka n'abantu bagenda kuzana ibintu bitari byankenegwa murabona nk'abantu baronka amafaranga y'ukuzana izo nzoga zo hanze impuzu ziva hanze ari naco gituma akenshi aho gusubira kuja kurangura abo badandaza nyene abakozi bo muri leta nibo usanga bayasubije ku isoko ugaca usanga rero irya soko y'ikinywabi irorohereza cane abadandaza eka mbere n'abantu bafise ibyicaro muri leta kuko usanga baronka ayo mafaranga kandi ataco bagiye gukora ngo baduze umwimbo ibyo leta yokora biragoye ariko birahari ibindi bihugu birabikora ngaho mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya nta soko y'ikinywabi isumbanya amafaranga abiri cyangwa atatu ariko mwumva ko twebwe byigwiza inshuro zibiri ibyo kogwa leta nuko yoduze umwimbo koko w'icyayi n'ikawa n'amabuye y'agaciro hanyuma ubwo burimyi bugatuma amadovize yinjira maze nayo yinjiye agakoreshwa neza cyane cyane
Mujanye nisuko bamwe mu banyagihugu ba muri zone Nyakabiga komine mu kazi ntara ya Bujumbura babona ko abajeje intwaro boshira mu ngiro ivyo bushikiranganje bwasavye kundwe heze bijanye no gusuzuma ibikorwa by'isuko n'isukura biba ku munsi wa kane mu gihe ku munsi wa kane ari umunsi wahariwe ico gikorwa abo banyagihugu bavuga ko batarigera babona abajeje intwaro muri ivyo bice baje kuraba ko isuko ririko yagenda neza bagasigura ko nkamwe abatware batoshiramwo ingovu ico gikorwa gishobora kutarangoka neza ino nkuru tuyibaza Olivier Kwizera
aho tuaciye muramwe mu makartie ya zone Nyakabiga twasanze hari ingo imbere yazo hari imicafu hari iri mu miserege n'iyindi usanga yegereye ahari inyubako ariko rero hari n'ahandi twiboneye imbere y'ingo hatunganijwe neza kandi haba hasa neza bamwe mu bahaba bashikiriza ko atawujeje intwaro barabona je gusuzuma canke guhimiriza kubijanye n'ibikorwa by'isuku n'isukura
jewe aho merereye mu Nyakabiga tukumva bivugwa ariko sindabona abajeje intwaro batubwire ingene bipanze
naho ndahabona uko nyene umwanya ndahamaze kuvuga ntacyo nakime ndabona kitanywe n'ibyo bintu nyene by'isuku n'isukura
cye wana ngenda cha ntabajejwe intwaro nyabonye barimo barahimiriza icyo gikorwa cy'isuku n'isukura
mu gihe buri wa kane ari umunsi wahariwe gusuzuma guhimiriza no guhana abica amatwi ku by'isuku n'isukura aha rero abanyagihugu bavuga ko abatware batabishizemo uruhare icyo gikorwa gishobora kubifaga gusa kandi biri mu byo tuma abanyagihugu bagira amagara
atasuku urumva ubuzima bwina nabe rero iyo batereko baraza ngo babibigishe babibereke jumvikana neza yuko ntibazobikora nkuko byategerezwa
n'ugiye intwara yatremo arabihimiriza urya abene igihugu bobo ntibashobora kubyitwararika cyangwa ngo babikore urumva rero ntibaba bafise abateri intege urumva abakenerera abateri intege kugira ngo ivyo bikorwa babikore
uretse ko hari abasaba ko uhobama nama kenshi gashoboka kuri ico gikorwa cy'isuku n'isukura bose babona ko abajeje intwaro bo kwihutira gushira mu ngiro ico basabwe n'ubushikiranganje bujeje intwaro hagati mu gihugu
akene wihimiriza cyane cyane cy'abatutwara kandi cyane cyane bakabishyiramo ishaka kandi bagiye mu ishaka abanyagiye gukena bambona kenshi twabanyagiye gutubira tubikora
byo no saba ayo manama ashora gukogwa ku makartie naho ba banyumba kuri bakagisha amanama bajejwe hanyuma bakabigisha ingaruka nziza yo kumenya gukora ibyo by'isuku n'isukura
ingengo yerekeye by'isuku n'isukura iri mu itegeko nshikiranganje ryo muri ruho mu mwaka wa 2026 ivyatumye kundwa heze ubushikiranganje bujeje ntware hagati mu gihugu bushinga umunsi wa kane nk'umunsi wahariwe gusuzuma ibikorwa by'isuku n'isukura ko biriko bigenda neza uwo munsi nyene ni naco gihe cyo guhimiriza no gutangisha amahadabu ku batubahirije ibiri muri iryo tegeko mu gihugu cyose
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru yacu arabandanya mu bijanye n'indero bamwe mu bavyeyi babana barereye ku mashuri yo ku mutumba Gasenyi Nyakabondo komine Nangwa ni mu ntara ya Bujumbura basaba ko umugambi wo gutanga intebe mu mashuri wo kwihoteshwa kugira umwaka buca utangura ntuzotangurana ingorane abo bavyeyi babivuga bafatiye ku ngorane zibonekeje mu mwaka uheze umwimbo utagenze neza yamara ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko hari bimaze gukogwa naho tunenge tutabuze ni nkuru ya Diodone niyo yanzigamiye
Bamwe muri abavyeyi bafite ico gisabo bamesha ku mwaka w'ishuri heza w'2025 n'umwaka w'2026 abana babo batorohewe mu bijanye no kwiga bavuga ko uko kwiga nabi kwavuye hanini ku bukene bw'intebe bibonekeza muri ayo mashure n'ubwishi bw'abanyeshure
byo ku mashure yagoye kabisa urabibona uciye ngaha amasaha yo kwiga uravye urabona yuko abanyeshuri ari benshi gose
nkirishuri nyene rico riko narubuye nk'abanyeshuri uje nko kurahabuye abana biga hasi byakabuka cyusanga abana higa nk'abana ijana barenga bije hasi ariko numwe akugatanye ukazogera hagati itarashikana cyo yasezeranye
ababyeyi bavuga ko ivyo byajeje bigira ingaruka mbi kuri abo baregwa babo bagiranije n'umwibo baronse muri uwo mwaka w'ishuri urangiye
nimba yicaye hasi wundi yicaye ku ntebe urumva biragoye yuko agira ategera asamana na twinshi
ubushikiranganje bw'indero burahumuriza ko izo ntebe ziriko zirakogwa umushikiranganje aburamutse wa François Vyarimana mu kiganiro y'abamesha makuru muri uku kwezi turimwo yemeje ko intebe zirenga 2025 zimaze gukogwa kandi umugambo bandanya
twarashizeho umugambi twitiriye yuko atamwana yo kwiga mu ishuri yicaye nabi intebe zishika 2025 499 zashoboye gukogwa kw'ico gikorwa cyo gukora intebe n'ubu kikiriko kirabandanya twitegurira umwaka w'ishure uza
ariko iyo mushikiranganje yaneguye ko ramakomine atari karakora izo ntebe nayo nabamaze kuzikora hari zidakwije ibisabwa hari naho yasavye abarongo ya makomine gukwikiranira hagufi ivyo bibazo François Vyarimana avuga ko isuzuma rya nyuma rya igikorwa kigeze ritegekanijwe kuwa 15 myandagaro uyu mwaka leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'igega cya leta bukaba bwatanze amafaranga y'amarundi agera ku miliyari 18 kugira izo ntebe zikogwe n'amakomine mine
Tiodone niyanzigamiye mu ntara ya Butanyerera abagendesha imiduga n'amapikipiki bo mu gisagara cha Kayanza bakora mu ibarabara ry'igihugu nomero 6 rya Kayanza Ngozi bavuga ko bashima kubona ibinogo byahora birangwa muri iryo barabara byaradzibiwe muri kino gihe ngo amasanganya yaragabanutse kuko menshi yahora tegwa no kubisanya mu gihe baba ariko bakatira ivyo binogo ikindi bavuga nuko ivyuma vy'imiduga canka amapikipiki byahora vyononekara kubisubiriza bikabatwara uburyo bwinshi basaba bijejwe ko nayandi mabarabara y'igihugu yosanugwa mu ntumbero yo kwirinda amasanganya kurikira bamwe muri abo banyagihugu
ubwa mbere hari bijya binogo amasanganya ari menshi mugabo ubu ugerageje kuraba ubu kubera barikoze amasanganya si menshi cyane yeka mbere umwanya twahagenda n'umwanya moto paraporo y'igihe giheze hari igihe haza umuntu w'ingenzi adasanzwe aza mu mabarabara akaza dufate avuye nko mu bihugu bya kure cyangwa avuye mu zindi ntara atari bwahace agasanga harimo ibinogo rero uwo muntu akubise mu cyangwa ari karagikatira gahura n'uwundi bakaca babaragonganyere hakaca ibintu by'impano
byaradufashije gose kuburyo yaho ugiye gukatira nk'igishimu ukacusanga uhuriye n'uwundi ukacusanga muri ko muragongana ukacusanga bibaye ibintu by'intati ariko ubu tuhe ko turabishima byaduteza amasangane ugasanga umwanya uri kurafata ku minota warugamije kugira aho hantu ugasanga ya minota yarenze ukacusanga rero yizanye icuka kubakiriya nawo umushefu
Oya karushoko kukareo ni sawa mwisanzwe Tuwa mazimisa marotiri Changa marama soro Mara mazimisa tafuna gurika Chukwa mwika raje burimusi Ariku uni mitende Jemino njatu mara soro chafunika Na masanga nyabinimu kwa kwe perikino Kwa sangura gonzu uyu ndi wa maguru Choka sangu gonzu uyu gari Mwese mwiko mwra kwepa icho kino Chukwa hii haidisipirine Umwanyi kumari wandu kwa tugenda buke buki O tugenda neza Tugenda mwri arere mziza
Itukibuwa ashofi isho tusava Tupati hae kanogu sanga ubwo nyene kakiboneka erere yagira abantu uko bagiye bareka himburuka gose himburuka gahera ariko byiza boza bitwararika niba ko babonye bagagakora kirikare katararinda kwangiza barabara byose
bakwiye kuzabicungira hafi
aho hantu azaharabomagurika gato gato boza bagenda baraba bakaharemura bukebuke bakahakora hakirikare hatarasinzikara gose
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Munguru y'imico kama tubashikiriza ku minsi ya gatano umunsi tubabwira intambwe yo kwegura mu mwuga wo kwegeka Elia Sadiki umuhinga mu kuzura ibisigarira vya kahise asigura ko umuntu amaze kwegeka aheza hagategura ahazoba inzuki zimaze gutaha igitiba amenyesha ko mu gutora aho ziba umuntu araba agashamba kugira inzuki zishobore kuronka aho zihakura mu mashogwe. Ino nkuru y'imico kama kuri wa gatano twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Umwuga wo kwegeka ni umwe mu myuga ya miranga barundi. Uwo mwuga watangujwe n'abantu bo mu muryango w'abashubi bihereye ku muvumbi yaragira ibwami. Kugira umuntu rero akora uwo mwuga abanza kurondera igitiba agaheza akakimanika ugiti hejuru kugira ngo inzuki zishore kugitaha. Igihe inzuki rero zimaze kugitaha haca hakurikira intambwe yo kwegura nk'uko Elias Sadika bishikiriza.
Ucegura rero yacegura yateguye aho agishikiza ni ukuvuga yaba yarondeye ahantu hari nk'ibiti by'amasango nka bibiri aza kugiterekamwo ni biti by'abari bigufiya ku buryo hageze ko agenda guhakura vyoroha yarabishinga canke bikaba wagoma n'ibiti bibiri bifite amasango yivyegeranye kubugeje guterekamwo icyo gitiba cyayi uwo muzinga atiri warashinga ibindi biti bishashe.
Mu gutora ikibanza rero cyo gushiramo ico gitiba igihaceguye arabagashamba kugira inzuki zironka amashugwe vyoroshe
cyane cyane ushira ahantu hari agashamba kabaye abaye atari shamba rinini da kenshi baraba ahantu dusho kuronka amashugwe gira zize ziradaha rero amaze guteguraho ashikiza ico gitiba yagenda kucegura kenshi yagenda kucegura mu bucagu cagu kugira ngo buze guca yamaze kugishikana aho yateguye kimucyururutsa hanyuma akakijana akagitereka hamwe yagitegurira zanzuki zizoba.
Umuvumba amaze kuzishikana rero muri ico kibanza inzuki ziraheza zikaja ziradaha muri ayo mashugwe.
Amaze kwegura ni ukuvuga yuko izo nzuki zizoheza zize ziragenda kudaha ubuki mu mashugwe hirya no hino hari amashamba. Hanyuma haragera igihe ubuki bukaba mu bitiba bubaye mu bitiba rero arazaragenda kuraba kandi noneho baba baragendereje barazi igihe ubuki buja mu bitiba na cyane cyane mu gihe inzuki zifise aho zidaha mu gihe haboneka amashugwe.
Umuvumbi kandi arategerezwa gukurikirana neza ico gitiba ndetse agakoresha n'imiti ituma ifatira inzuki ngo ntizitahe ibindi bitiba. Umwuga wo kwegeka urafise n'imiziro bijanye ni mu nkuru yacu yo hanyuma.
Rakoze Alice Ndayizeye kuri iyo nkuru y'imico kama yari yaduteguriye ari na duciye dusozera kwa no makuru yo kuri uno mugoroba kuri uyu wa gatanu ni ku isaha 12:36. Ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi nshimiye Kofi Olivier Bentwari katuma amajwi abashikira ano makuru mwakomeye ashikirizwa na Kristalizarelemana mubandanye mukurikirana ibindi biganiro. Murakoze.